Umushikiranganji mushasha w'amagara y'abantu kuva mu ntango z'umuhinga mu kuri uyu wa mbere yakoze ingendo hagati na hagati ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu buraruko bwawo kugeza ku mugoroba. Yagendeye ibituro by'amabisi yunguruza abantu n'ibintu ahari amasoko hamwe n'ibibanza byo kudandarizamwo biri ruhande y'amabarabara cyane cyane hafi y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Muganga Sivi Nzeyimana yavuze ko yasanze abantu basaha n'abibagiye amabwirizwa yo kugwanya ikiza cya coronavirus.
Kuri bijya bituro by'amabisi twabonye yuko abantu binjira mu mabisi atatujya dutambara dufuka amazuru n'umunwa bambaye. Kuri bijya bibanza by'idandarizo twabonye yuko hariho indobo zirimo amazi acafuye, ubona yuko yo badakoreshwa. Hari aho twabonye bafise n'amazi mugabo atasabuni bihari. Twabonye yuko rero hariho kudebukirwa kubijanye no kwikingira umugera wa coronavirus.
Umufatanyabikorwa Nzeyimana twari ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi yasiguye ko yahimirije Abanyabujumbura kugira bareke kwijajara. Yanemeje ko ibitigiriri by'abandura COVID-19 muri iyi minsi byasubiye kuduga, ariko hageze kwishyura umumenyeshamakuru yamubajije ibyo bitigiri kanuni ntiyarashe ku ntego.
Ibitigiri by'abanduye uwo mugera muri ino minsi biriko biraduga, biriko biraduga mu gihe twari tumaze amezi ibyo bitigiri by'abo dusanga bafite uwo mugera wa coronavirus ari bito, mugabo si ku rugero runiniya cyane. Nicyo gituma twabonye yuko twoca tuza hakiri kare kugira ngo twibutse abantu kugira ngo ntibibandanye biduga cyane.
Sive habana bakize umuvugizi w'urwego ruvugira abagwayi mu Burundi Semebu avuga ko ashima ko COVID-19 ikiragwanywa, ahamagarira abantu kwirinda cyane ku giti cyabo.
Tubona akigoro ntangere dushima muri Semabu kukuravye ico kiza uno munsi niko kiragwanywa ibintu vyitayeho abagwayi batira biyongera turavye ku munsi ku munsi. Rero uko bafashwe twumvujaje wa mugari abantu uvuga ko ariko barafata neza atacho te ko barakora kugira ibintu bigende neza. Icyo Rwanda babwire cyoco nuko burya ingwara ya virusi y'umugera kuvyirwa vyagiye biragirwa ni ingwara idakira, ni ingwara igenda ikagaruka. Kimwe gusa ico mbona nuko abarundi n'abamugihugu cacu twobandana dukurikiza ziyangingo twabwiwe na leta bicishije mushanje wa mugari abantu.
N'abajeje mu magara y'abantu basaba abarundi n'aba mu gihugu kuguma bikingira nta ngingo nshasha bashizeho nk'uko ibindi bihugu byo mu karere byabikoze cyane cyane ku ngenzi zinjira mu gihugu kuva aho habonekeye ubwandu bushasha bwa COVID-19 muri Afrika y'Epfo mu minsi iheze. Gusa ubugenduzi bukuru bw'igipolisi bwasavye atwara igipolisi mu duce tutandukanye kubahiriza ingingo zari zafashwe zo kubuza ibiteramo vya karaoke n'amazu y'ubutambiro. Inshuro zitari nke Burundi bwaragijwe gutanga ibitigiri bitari byo by'abandura n'abahitanwa n'umugera wa COVID-19. Ivyashangashije Perezida Evariste Ndayishimiye agishika ku butegetsi mu kwa gatandatu 2020 yatanguje umugambi ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus. Mu gihe we yasubiriye yapfuye giturumbuka yavuga ko ikirere cy'u Burundi cyahumanuwe ata koronizo giturukira. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.